Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 13 y'ukwezi k'umunani umwaka w'2017. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Ni ukugira ngo twibusure kandi twibutse abo turenganura, tuinterpere justice y'u Burundi, tunainterpere na Congo yuko Congo idufashijemo barashobora kuturenganura, Burundi bwaduhaye indaro nabwo barashobora kuturenganura.
Uyo ni David Munyamahoro aserukira abanyamurenge mu Burundi gihe ariko ashize ijambo ryo kwibuka imyaka 13 irangiye abanyamurenge bagandaguwe mu bwicanyi bwabereye mu Gatumba. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye impunzi z'abarundi zakomerekejwe n'abantu bataramenyekana, hamwe n'inkuru yerekeye abarimyi bo mu ntamuhinga bafite ikibazo cy'ukuntu babika umwimbu wabo, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Abanyamurenge baba mu Burundi bibutse kuri Uwimana ku nshuro ya 13 ubwicanyi bwo mu Gatumba bwahitanye ababo 166. Basaba ubutungane mpuzamakungu bw'u Burundi na Congo hamwe na ONU gukurikirana no guhana abishe bagenzi babo. Leta ya Congo n'u Burundi ntizari zaserukiwe mu mihango iyo munsi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza ari i Bujumbura mu Burundi.
Twibaza icyo bazize, bazize uko basa, bagiye tukibakeneye tubibuke.
Abana barinze banyamurenge bariko bacura intimba mu Gatumba ku birometero nka 12 mu burengero bw'umugwa mukuru Bujumbura, mu kibanza gihambwemo ababo 166 bishwe mu ijoro ryo kuwa 13 ukwezi k'umunani mu 2004. Baba bacitse ku icumu, imiryango yabuze inshuti n'abagenzi, umubabaro n'agahinda umuntu yabisoma mu maso mu gihe barabamwe mu mafoto yabishwe batemaguwe barashwe canke baturiwe. David Munyamahoro haserukira umuryango w'abanyamurenge mu Burundi yavuze kubwo icanyi iryo hanga rizokwama ribwibuka ukurunganwa rukurikirana, yanatanze indi mpamvu ituma bibuka.
Ni ukugira ngo twibusure kandi twibutse abo turenganura, tuinterpere justice y'u Burundi, tunainterpere na Congo yuko Congo idufashijemo barashobora kuturenganura, Burundi bwaduhaye indaro nabwo barashobora kuturenganura. Tuzibuka kuzogeza igihe abatwishe bazafatwa.
Abo babishe abanyamurenge bemeza ko bazwi kandi banavyemangiye.
Abantu bapfuye ku itariki 13 ukwezi k'umunani mu gitondo itariki 14 ku maradiyo mpuzamahanga twumva pasiteri ubwo niwe wari umuvugizi wa FNL twumva arabivuze. Twebwe twaguye abanyarwanda bazavuga ngo mugahundwe, twaratangaye twarumiwe. Nyuma gatoya na Rwasara byemeye babimubajije, abajournaliste babimubajije ati koko ni FNL yabishe ngo bariko birenganira motif avance ze zikinyoma kandi tuzemera yuko badusanze mu ikambi. Abatwishe barazo. Pasteur Habimana yakoze declaration mu izina rya FNL ngo buce president wiwe ariwe Rwasagato, actuel vice president wa assembly arabikonfirme. Tituramenya na hamwe aho bifira. Utungane bw'u Burundi twarasabye n'indwi iheze twaranditse, twajanye rapere y'urubanza rwacu.
Munyamahoro ahamagarira ONU, leta za Congo n'u Burundi kwikubita gashi.
Twituye ubutungane internationale kuva mu 2007. Cour pénale internationale. Turandika barescapé barandika, turungika abantu ilahe babaresu, barungika abantu hano turabonana, baratubwira ko plainte yacu ari irrecevable, ngo yuko batazabakira plainte ya community. Ati niyo mwapfuye, niyo mwishwe rubi, tidushobora kwakira plainte ya community. Twebwe twakira plainte z'igihugu. Ni ukuvuga ko abantu bashobora kuzana plainte yanyu ari igihugu mwahungiyemo, ari cyo cy'u Burundi. Abantu kandi bashobora kuzana plainte yabo ni communauté internationale. Twari sous la protection HCR, nayo yari kwire kandi kuzana iyo plainte. Abandi ba gatatu bari bategerezwa kuzana plainte ni Congo. Abakongomani barahunze bageze mu Burundi barapfa, abo ko ari batatu ari u Burundi twahungiyemo. Ari communauté internationale twari muri protection yayo, ari na Repubulika ya Congo twari twaje duhungana na turavukamo, nta na kimwe kirakorwa.
Terence Mushano nawe umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe rirwanya ivyiyumviro vy'abanyabwoko ASEC Genocide Acirimoso asanga ubutungane mpuzamakungu aribwo bwobazwa vyinshi kurusha.
Nakamara maza kubona abantu bahungira mu Burundi bagaca bicirwa mu Burundi, vyo barira rero ntibarira busema. Abanyamurenge bariko barasaba ko ubutungane bw'i Burundi bubafasha ko butungane mpuzamakungu CPI bubafasha naho leta yo yarayivuye muri CPI CPI yo bikora ibintu byaberenga hacuke mu nibyo bahande erega gituma badakurikirana abanyamurenge bishwe nico cabuje nuko abarundi bishwe bakurikirano iho nyabwoko y'abarundi yarabaye abatutsi barishwe mu Burundi nabahitanywe n'ibyaha by'agahomera umuntu wabyo bahutu biraba hanyuma ubutungane bw'icyamiza kata none abatavugira abarundi abatatunganiriza abarundi bibaza ko batotunganiriza abanyamahanga
naho yibukana baba gahinda kenshi abanyamurenge ba mu Burundi bacafite ibyizigiro Bishop Laurent Mukwiza yavyerekaniye mu gisabisho
uyu mwanya mwami Yesu imitima yacu irasa niremereye cyane ariko ijambo ryawe riratubwira ngo ntitukababare nk'abatagira ibyiringiro nubwo bapfuye urupfu rw'igiturumbu ariko mwami Yesu baruhukiye imbere yawe igiti ngo niyo cyatemwa kizongera kandi kinage kibe kizima bene data baryamye hano imyaka ibaye myinshi ariko hari ibyiringiro ku munsi uri n'izina munsi wahamagaye amazina ya bose bazahaguruka bagende warapfuye urazuka niyo mpamvu nabakwiringiye bose kuri wa munsi bazazuka data ureke imitima yacu ntigutuke ahubwo tumenye ngo waraduhaye urisubiza
Mu mihango yo kwibuka abanyamurenge biciwe mu Gatumba haheze imyaka 13 nta ntumwa za leta ya Kongo canke y'Uburundi zari zihari ariko abasirikare n'abapolisi niho bari bacunze umutekano ico bikora munyamahoro yavuze ko atakibazo bafitaniye n'ubutegetsi kuko abanyamurenge bishira bakizana mu Burundi abandi bakaba bahawe ubuhungiro mu makamba atandukanye Eloge Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Urakoze Eloge impunzi z'abarundi zishika kuri 6 nizo zakomerekejwe bikomeye mu mutwe no kumaguru n'abantu bataramikana mu ikampi yanduta aho ni muri Tanzania ubwo ubugizi bwa nabi bwabaye kuwa kane no kuwa gatanu ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver ni inkuru ari mu gihugu cha Tanzania
Impunzi z'abarundi zakomerekejwe n'abantu bataramenyekana zigizwe n'abagabo batanu hamwe n'umugore umwe bose baba mu mazone abiri ya mbere n'iya kabiri mu ikambi ya Nduta mu gihugu cha Tanzania bane muri abo batemwe bari bagiye kurondera inkwi zo guteka mu ishamba hanze y'ikambi abandi babiri nabo bari basohotse bagiye guca ingero nk'uko umwe muri abo batemaguwe yabitwiganiye bafite ibikomere byinshi mu mutwe mu mugongo hamwe no ku maguru
je nakomeje mu gahanga bariko barashakuza kumenya ubukungu bwafakanya gatonya nyine nuko ingingo zose nta namwe na atatu na buze ibyo ndo byagenze twatinduye kare tugenda gukora urugo kwihanya na kugiye gukora urugo kwihura n'abantu na mugamba hano bicaye mu ishyamba bashobora gufata bamaze gufata rero baciye batubuha n'inyambo bashaje twabantu mu ishyamba bagashyira munsi y'ibiti ibyo batubura bavuga ngo tukora kubiri kwiba mu myumbati yabo batuvuna ibyo bari bafise ibyo badukomitisha n'ibipanga nyine bari bafise nyine bagize maguru
umwe mu barongoye abandi muri ayo mazone avuga ko yishikiye kuraba aho bagwariye mu bitaro by'ikambi agasanga bararembye yemeza ko hari n'amakuru avuga ko bamwe muri abo batamaguwe ho baharimwo abari bagiye kwiba mu mirima
nababonye mu bitaro bari mu bitaro uwo munsi rero bari batemye abantu bashika bane ne bari bamutse mu gitanga cyo mu mutwe n'icyo ku bitugu abandi bamutse n'icyo ku kuboko n'icyo ku kuguru abandi bari batemagura mu mutwe ndetse rero hacyasa abandi babiri nabo nyene baratemaguye mu bitugu hamwe no ku maboko ngo batemwe n'abatanzania abahatubana nibo babakenye babageza ngo bagiye kusenya mu mashyamba yabo mugabo iyo tuza hirya no hino nubwo bivuga yuko abo baba babafashe nabo abo bantu bagiye kwiba imicuri twese nko kubibonekeho bitatu kugira uwo nyine ni ngombwa abantu bamara umunsi wose bagiye gusenya
ubundi nawe yavuganye n'ijwi ry'Amerika yamenyesheje ko zimwe mu mpunzi zaciye zifatwa n'agashavu kubera ivyo vyabaye kuva kuwa kane gushika kuwa gatanu w'indwi maze zija kwihora ariko igipolisi kiratabara
umutwe w'abo muntu aramarasa n'umuntu yabwiriranye yasabye yewe bityo bisenge y'abantu bari mu nzara ikagirwa ukingana yase bitegwa n'abasapu bikara amatanga zigena birirukana ngo ndetse abakozi bafata mu misozi polisi yase yirukangira abagabo bagabo inyuma nta kindi kintu kigeze kivugwa
izo mpunzi z'abarundi zibabazwa n'uko atamatohoza akorwa kugira ngo kwagirwa ko ari mu bakozi ubwo bugizi bwa nabi bwo gutema abantu afatwe maze abihanigwe Uwo avuga ko ari neze n'impunzi zishika zitano zimaze kwicwa muri ubwo buryo kuva umwaka utanguye.
Birateye ubwoba cyane abantu bose ngaba bafite ubwoba, hariho n'abantu bavuga bati rero baca babaho gute guteka barabiheba guko namba koko babatiye bagiye gusenya urumva kirakira ikibazo. Bana wa mama seze agashyiramwe ngacyagerageza kuyitura. Kandi bakaba kugira bati kitabo ni wabakenye nta kintu kiri bushobore gufasha. Niwe ni mike bya mbere twitura. Ayo se ni icyo afukara cyane cyabonye aba cyane turafashuki. Cyangwa ngo cyangwa ko cyane na ato se agashika gata tujye gutera ikita cyari yo habishwe. Ndaba cyo kwitera ikita cyane cyari kubera abapolisi kandi baje cyo kubihamba yari yezu nta kindi nta kindi yakiri cy'ubutunga bakako kugira ngo bari bagiye kugira ngo cyane ngo bishwe n'abarundi. Kuba yuko basi polisi ni kwa mato kandi cyacyako cyarundi bahamye.
Izo mpunzi zibona ko umutekano wazo tubahirijwe maze zigasaba ko zokingirwa bikwiye. Mu kwezi guheze ayo kamya nduta yagendegwa n'intumwa z'umuhuza w'abarundi Benjamin Mukapa, zimwe muri izo mpunzi zarashikirije ico kibazo c'umutekano muke maze zigira ko zisaba ko zokungururizwa ahandi. Ico gihe abaserukire igihugu ca Tanzania babijeje ko umutekano ugiye gucungegwa bikwiye muri iyo kambi hamwe no hanze yayo. Ikambi ya Nduta nirimwo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga gato 2,226 mu gihe abandi bari inyarugusu na Mutenderi, bose hamwe abahungiye mu gihugu cha Tanzania kuva mu mwaka w'2015 barenga gato 244. Bamwe muri bo bagera ku 15,000 barindiriye gutahukanwa kuko babyisabiye kugushaka kwabo. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Claver. Kubera ko badafite ikigega rusangi hafi benshi mu banyagihugu ku mutumba wa Nyamwarumba aho ni muri komine n'intara ya Muyinga, bavuga ko babitse umwimbu mu mazu yabo. Abo banyagihugu bavuga ko umwimbu uhura n'impanuka nyinshi zirimwo ubusuma, gusesagura, ikahamwe n'umucanwa. Basaba rero kuronswa ibigega hafi yaho batuye. N'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Darurinze.
Umutumba wa Nyamarumba uri muri komine ya Muyinga ku birometero nka 2 uvuye ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Tanzania. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba barahimirijwe nk'abandi mu byo kubitsa umwimbu, bavuga ko batahuye ariko bakagira ikibazo cyo kuronka aho babitsa hafi.
Ntibitworohera kubera urinda gusindira ikazo ugafata imitumba miremire aho bose nzi yuko umuntu ushaka kaza kuyitwubakira ngo ari waje nabyo tukorohera.
Ariko wumva hariya mu kibogoye kuba ari kure twarayo imizigo biragoye uri kuyikurayo. Nziza umenya natwe twayirondera n'iwacu kuko natwe turavunika rwose birenze. Hazaba nyine abafite uburyo nyine bwo kubisugumisha. Kaniye bakuguza mu nzu nyene
kugenda kutubica ariko bisaba ubujyo udafisi kinga udutwara kudutangira impembo byo babyiza yuko natwe ndukurikiranira kuno mutumba tukaronka ahantu tuza turabica.
Ingaruka ziraheze zikaba nyinshi uhereye ku busuma bwo mu mazu
cyane cyane n'abasuma mu nzu baca badutwara gasanga inzu bayihubuye cyane tugahira mu nzu.
Ikapajiwe nikuriye afite no kwikorera ngo ntware hariya mu kibogo yenyine abantu ndatwimbiye bashaba twitwarira batadutwaye naho ndaturiye nima nibutumpaye.
Emwe turaheza tukanda tukabisa mugabe naho tutubisa turaheza tukacasanga barimo baradutwara ikarama ndende hama babidutwariye tukaca dusanga hamwe hamwe turaheza tukadushira mu nzu nyene kubera tutakubigira tutaba tubishoboye kubyikorera. Haje uraze nawe nk'umusuma akadutwara.
Iyi ni ingaruka ni ugusesagura cyane cyane iyo hadutse mwumvikano muke hagati y'abubakanye. Banzira umuhito Pascal ni umukuru w'umutumba Nyamarumba.
Nk'iyo nk'umugabo batavugana n'umudame, umudame akaja nko kurima, umugabo arashobora kubikura mu nzu akagenda akabishora. Mwo mwanya twe natwe tugira ikibazo cyo kugira iki cyo kubumviriza hagati y'umugore n'umugabo kuko baba batabivuganye ko n'umudame nawe nyine arashobora kubigira ko ari abadame nkeka nk'ibintu by'inzoga cyangwa amatabi arashobora gucomagura ibintu mu nzu kuko bidafise ahantu biri kure yogenda kubitora ari cyagomba kubiranguza.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga avuga ko abanyagihugu bahimirijwe bikwiye kubika umwimbu Mabasi jambe kimasi umanuzi mkuru wa buramatari w'intara ya Muyinga avuga ko ikibazo cy'ibigega kiri mu ntara yose muri rusangi
usanga hari nk'ikigega kimwe mu nzone aho biri cyo gasanga hari bigega bibiri mu ikomine urumva yuko ije nta bibabikwiye dufate ko bo bose umwimbo wubuze nakabusha mu cyo kigega baruha nawe ushira gusa nuko bace bavuga bati bamwe baragenda bakawubikayo abandi nawo bakawugumiza mazi wabo naho kenshi usanga ukunda guhora n'impanuka y'ubusuma kuko ubusuma ntiburahera
asaba abasanzwe bafasha muri ico gisata kubandanya
abafashije kubaka ibigega tuna nasaba umuntu kumbure nimba afise uburyo usaba kandi bagafasha kumbure ni nk'izone karunka nk'ibigega nka bibiri za mitende kugira ngo nimiburi iburi naho batoba bose tanye namwe batoshirayo wose mugabo ujanye n'imbuto wowo bakawushirayo nayo ubundi biragoye yuko ikomine yose ironka ibigega bipfiye abanyagihugu bashaka gushya mu mbu wose
guhimiriza kubitsa imyimbu byari bisanzwe bikogwa buri gihe abanyagihugu bimbuye ariko inyuma y'impeshi iheze byarashyizwemo ingufu gusumba uko byahora mu ntara z'uburaruko cyane cyane Kirundo na Muyinga zavuzwemo uruzuba rwinshi n'inzara imuyinga mu buraruko bushira guseruka bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco tubiyutse inshuti mwese komuniko marabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko mumenyereye n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza ariko twashaka kubamenyesha ko uyu munsi ico kiganiro tugiye kugisimbuza ikindi kiganiro cereke cyane cyane uruhara rw'abafasoni baba hanze igihugu cy'u Burundi eka bafashe intumbero yo gufasha abagenzi babo bari mu gihugu hagati ni mu kiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari i Bujumbura mu Burundi
Berize n'amahora asigura ku cyamutumye gukoranya abo bigeme ari uko yasanze abarundi kazi bashoboye ariko bakikumira atanga batubwira ingene yabatoranije
twatureba koga 24 hama mu kubatora twashize ku mahizo sosio hariyo formulaire buduza ikabaza ico bakora hanze y'ishure ikabaza igituma ashaka kuza muri mugambi bakanabaza imigambi yafitiye aho babaye hama tukaraba ukuntu bishuye tukaraba nyene abana usanga bafise ico bakora nyene hanze y'ishure abana usanga bafise ico nyene bashaka guhindura aho babaye niwe twatoye hariho benshi wasanga nyene bakwije ibyo twarabirako ariko kwera ibibanze twari dufise atari byinshi cyane twaciye tuba nyene twari tugerageza gutora nyene 24 hari abasanga bavuyemo kandi nyene bari bakwije amategeko
abana bava mu mashuri yisumbuye harimo za kaminuza bava mu ntara zose z'u Burundi canke naho
abana benshi bari ngahanya 99 bava mu mashuri yisumbuye hari abava mu mashuri yisumbuye yo mu Burundi hari navuye nyene hanze y'igihugu usanga nyene bari mu ruhuko ngaha ariko no mu Burundi bajava mu ntara zitandukanye hari abijumbura hari abajava ubanza abajava ibururi hariho abaje bava Gitega umva hari ntara nyene atari bujumbura zagiye zirazamo
Belize ku myaka ya 2022 twavuga tuti kuki wiyumviriye guhamagara abana babigeme gusa
kwa natwe yabigeme gusa niko ari gukumira abahungu nyinshi rutanga ngana zo nyene nyinshi dufasha abahungu ariko natwe yabigeme kubera mbona ko hari ikibazo dufise mu Burundi turafise ikibazo cuko abigeme badafise ishaka canke babura ubereka ukuntu bashobora gukora bagateza imbere igihugu hari ukuntu ugiye kuraba mu nzego ugiye kuraba mu mashuri yisumbuye kenshi canke mu buzi ngaha nyene busanzwe udusanga henshi hari abasore ugasanga abakobwa nahakora ugasanga nyina akora akazi kabayabaye ugasanga nawe tubona batwara amashira hamwe ntawe tubona baduserukira muri politiki ntawe tubona duserukira nyene mu buzi nyene uboneka ugasanga rero ukuntu bataduserukira birafise n'ingaruka mbi ahantu nyene ku gihugu nawe tubaye ugasanga hari n'ibyinshi byokozwe n'abagore kubera bo babitahura kuri ababona bo bati iki kintu turumva ko cogenda gutyo ugasanga kenshi nyina abasore ntabyo babona ugasanga ari n'ibyo twa turatakaza kwera abo bigeme badafise iryo shaka ryo gukurikirana ubumenyi nyine bwo haruguru ya ishuri gisumbuye canke kuvuga ati reka je no munsi shingishira hamwe rikora ikintu kiniki
mubigisha ibintu bifatiye kuki nk'akarorero umuduhaye akarorero kivyo mubigisha
akarorero tanku byo tubigisha harimo kumenya kwiyungunganya mu buzima arivyo no kwita entrepreneuria umva ukamenya ati je ndafise icyumviro ndashobora kuguruza akabutiki no munsi nkadandaza nkacuruza utuntu hama tukanyungukira hama nkatera imbere nkashobora gufasha nabandi nkabakazi turabigisha rero kwiyumvira gucyo onye tukanahamagara nyene abakoga basanzwe babikora ngahanya Bujumbura nyene abantu babafasoni basanzwe nyene babizi babimaze nk'imyaka babikora bakaza bakabigisha ndetse bakanasabikanya nyene ukuntu nabo byagenze kugira bashike kugira babereke yuko ari ikintu gishobotse ari ikintu umwigeme wese ashobora gukora
twumvise ko umenga munama hamagarira kandi no mu buzima bwa minsi yose kutijajara nk'ibintu bijyanye no gutwara inda n'ibindi
ego icyo ni kindi kinyo twashimike gukora twabonye yuko hari abakobwa benshi usanga bafise impano ugasanga bafise ingabo zo gukora ibindi birengeye byo mu ishuri ariko kubera kutamenya kubera kwijajara ugasanga baguye nyine mu mpanuka ugasanga baratwaye inda yarahejeje nyine amashuri yisumbuye nasubiye kubandanya cyo yicara muhira cyo tuvuga tuti nta kuntu twobigisha ibyo bintu byose ntitubigishe ukuntu nabo bifata ntitubigishe ko amagara yaba iyo aza imbere ya byose cyo tubigisha rero ukuntu bashobora kwirinda imbanye tukabigisha ukuntu bashobora nyine kwirinda izo mpanuka tuza zibashikira n'ukuntu bashobora navuga ukuntu bashobora kujeha ku
gutunganya
ego gutunganya ubuto bwabo kirinda ibyo byose bizajya bibasamaza bibabuza gushika bashaka gushika
harimo no kwandura nk'indwara zifatiye
mu ego harimo n'indwara ego harimo no kwandura indwara nyinshi zifatiye mu bihimba by'irondoka ibyo byose nyine umuntu akabibigisha bakabimenya kubera hari benshi usanga babyiga mu mashuri yisumbuye ariko kubera usanga umuntu kenshi abyiga kugira ngo nk'amanota ugasanga cyangwa iganiro nticabaye kikubwira ati ehera aba ibiri kurakora sivyo umusanzwe umukobwa nyene kugira witunganye gukora ikinya umva nico dushaka gushika ko dushaka kwabica ikiganiro ntibiwe gusubira byo kubabwira ngo ukora ikiniki niki niki mutaganiriye
abakobwa uravye barafungura abigisha nibaza ko muhemba amafaranga uburyo babwegeranije gute
ndagize amahigwe kishure niga koko nabwiye ko ari ishure ry'abakobwa gusa kandi ni ishure ririko abantu nyine benshi bamaze gushika ahantu kure mu buzima bwabo n'abantu batahura nyene imigambi nk'iyi hama barafashije nyene gutunganya ubwo buryo bamfasha kuronka hari fond yitwa Davis Project for Peace akaba uri uburyo bufasha abana bo mu bihugu bitandukanye gukora imigambi ifasha mu guteza imbere igihugu hamwe no mu guharanira amahoro umva nuko nyine byagenze hama narashikiye icyiyumviro canje ndabwira umugambi wanje ukuntu meze barabitahura hama baramfasha kuronka ubwo buryo
sinzi ubambwiye ko mengo muranabigisha amahirwe bafise yo gushobora no kuronka za bourse n'ahandi kujya kwiga
ego icyo ni kintu cyane twashimikiye ko muri no kambi kubera twavuga ikintu nabonye ngiye kwiga hanze nuko nasanze ndi umurundi wenyine kuri iryo shuri kandi ntaba nzi ko abarundi kazi uciye ubwenge cyane hama ikintu cya mbere cyambabaje ndavuga nti usanga hari amahirwe menshi usanga agendeye abana bo muri Afurika abana bo mu Burundi ariko kubera kutamenya kubera kutaronka ayo ma information ugasanga nk'umuntu arijaja yarahejeje université yaronse amanota menshi muri exeta ariko ntaronse amahirwe yo kuronka kakabose ko muri guverinoma ko ka leta ugaca usanga nyine biramugoye aciye yicara cyangwa acara abantu nyine baraja kwiga ndavuga nti reka umuntu abigisha ukuntu ushobora kuronka ayo mahirwe kenshi usanga ari ibintu wuzuza ugasanga bigusaba kwandika nk'agakete k'amajambo nk'amajana atanu gusaba karaba nyine ukuntu karyoshe karaba ukuntu umuntu azi kwidandaza akavuga ati jewe nkora iki niki niki mu buzima ashaka gukora iki umva rero kubera ubwa mbere hariyo amasoni n'ubwo dufise nk'abakobwa barundikazi ugasanga nk'umuntu aratinye kwivuga umuntu aragiye nko muri interview ugasanga aragize amasoni biranse ko avuga arapavye byose uzobigisha tubigisha ingene bifata ashibishitse akaronka amahigwe twabigije nyine ati wowe uzoyarondera gutya na gutya hamwe abirondera yariteguye azi ingene azokwigenza hamwe bibonetse
tubona mwanditse ko mu jambo ry'icyongereza ngo sisters in success ubona iterambere ryoroshe ku barundi kazi
nuvuga iterambere ryoroshe mu barundi kazi nibyo haracari ni byinshi bihari byo gukora ariko ndabye nk'imisi tumaze ngaha nishaka abana baza bafise ucubona ko nyene habuze ababigisha gusa naye handi ishaka rirahari n'abana bafise ibyiyumviro byiza cyane ibyimviro byoteza imbere igihugu ariko kubera kubura aho babivugira kubera kutaronka uwo mwanya kutaronka ababumviriza ugasanga barabyicaranye imyaka n'imyaka
igihugu cyacu kuva mu mwaka 2015 kiri mu njyana za politiki hariho abantu bari hanze nkabo bavuga bati uyu munsi nta kintu twumva twoje gukorera mu gihugu kuko nta kigenda
ajini baza yuko na igihugu cyo kitari mu bihe byoroshe hamari akaje ko gushobora gufasha muhira naho buri hanze y'igihugu hamari ukuntu ushaka gufasha ntushobora kubura ukuntu ufasha hama nibaza yuko jewe byabaye kubera nari mfise iryo shaka ryo gufasha abatoya abanje kandi nkabona ko hamwe noguma ndavyegeza inyuma nosanga ntigeze ndabikora mu buzima ushite mwishaka ukabishaka nyene by'ukuri umuntu ashobora gukora ikintu naho hoba hameze nabi gute
muribaza ko abakenyezi b'abarundi bashobora gushika ku ntambwe mu gihugu musanzwe mwigamwo bariko yuguterera mu iterambere ry'igihugu cyabo no kutisuzugura
jewe ndabona yuko abakenyezi b'abarundi kazishobora kuhashika ngize iminsi nitegereje ukuntu dukora cyane turakora cyane naho usanga ibyo dukora bitatuzanira byinshi ukaraba nk'abagiye bagore usanga badana zitomati mu isoko ugasanga yirirwayo umunsi wose ariko arakora ugasanga ibintu akora umwanya munini gusa iyo yabishyiramo ubwenge bwinshi iyo yari afise ubwo bumenyi yokungutse gusumba byerekana yuko hari iryo shaka rirahari kandi baza ko ishaka ariryo rikora byose harakenewe nyine abantu benshi bazazanye ubwo bumenyi harakenewe abantu benshi bazadufata mu mugongo ushobora gusanga nk'abantu babiri batatu bane gusa ariko arakora ibyo bintu gatusanga rero hariho benshi badashoboye kuronka ayo mahirwe nka twebwe nyine tugasanga twaronse abana 119 bagomba kuza muri iryo kambi ariko kubera twari dufise ibibanza atari byinshi dusanga dukuyemo abana benshi cyane kandi nk'abo bana nabo gacuvuga ati ndazobigisha bizogenda gute mba nibaza ko abakenyezi b'abarundi kazi turashobora no kurengera leta z'ubumwe za Amerika zigeze tugatera imbere kubasumbya
mu baje kwiga harimo Arlette Mugisha aturuka mu ntara ya Bururi mu manuka bw'u Burundi yemeza ko yungutse byinshi
twaragiriwe amahirwe notangura nko gushima ku bantu babyiyumviriye bakaza nyene bakumva ko baduhiye inyigisho ego mvuze nko ku bintu twize twarize ibintu bikomeye cyane hari ibintu tutari tuzi byinshi mu buzima bwacu dufate byagerekeye nko kuri CV barabitwigisha nko kuntu twashobora kugira CV yacu mu majambo make dufate tukagira CV nziza kugira ngo turonke akazi kacu barajije baratwigisha baratuzaniye abandi bigeme b'abarundi kazi bagiriwe amahirwe baragenda kwiga hanze baratwigisha ukuntu bashoboye kugenda hanze uko byagenze turaheza turiga no gukora ibintu parascolaire ukuntu twojya mu maclub mu maassociation uko twunguka ubumenyi n'ibindi bitandukanye numvise naho twize ukuntu twogira ukeneye nko kugira ka entreprise cyangwa projet ukuntu wabigira ukuntu wakwiyungunganya ukamenya ama etape ugenda uracako ibintu deja kwize n'ibintu byerekeye ibintu by'amagara yacu ukuntu twogenza ukeneye nko kuvuga ati ndashaka gufasha nk'abana bo mu ibarabara cyane nka twebwe abakobwa twa dushikirwa n'ingorane nyinshi urazi abakobwa turagira ingorane turashobora guhura ugasanga abakobwa baratwaye inda cyane tukama twikumira mu bintu byose tukabona ko umengo ntidushoboye ibintu deja batwigishije ukuntu twabyifatamo
uvuye aha uribaza ko hari ikintu nzomarira ikibano cyawe ko nabonye muri izi nyigisho bavuga bati duhamagariye abakobwa kugira ngo bagire icyo bahinduye mu kibano
cyane rwose ego atwa ibyo twize byose hamwe twabyigumizamo twaba duhombye kuko hariho abatoyi bacu abakuru bacu batagize ayo mahirwe yo kumenya ibyo bintu kuko ndibaza byo bari nk'ibike cyane mu Burundi ndavise vision yo kuvuga ati ndakeneye ko byokura cyane nkigisha nko muri community yacu abandi bana nkabatumira kugira ngo iyo migambi iranguke nka fonda nka association tukiyungunganya ego ariko no twebwe twama twikengera abantu b'abarundi kazi twama tubona umengo ntidushoboye cyangwa ngo igihugu cyacu ibintu nyane nk'ibyo wonye mugabo nkuko twabyize ifoko ibintu byacu novuga ati nk'amareve yawe ukabona yuko ushoboye muri ibyo bintu ukiyegzersa naho byaba bidashoboka nje ndizigiye kandi ndizeye ko bizohenduka
eka na Samantha Mucho aturuka igitega hagati mu gihugu cy'u Burundi akiga mu Rwanda niko kuko
ningutse byinshi nkuko yaba mugenzi wanje yabivuze hari ibintu twahora twumva canke natwe tudafise ko n'icyumviro na kimwe kandi ari ibintu bidufasha canke bizodufasha mu buzima
nk'ibi
twarize ingene umuntu akora CV igezweho twe nka jewe iyo nari nzi ni CV classique za kera donc twino musi naho twariko turiga ingene umuntu yo gira plan d'affaires akagiyafise mugambi urana nkubonye akazi uhejeje amashuri biragoye nkukaronka ariko nkwiye guca wicara urakwiye guca wiyumvira umugambi ngene wo gukora nivyo bariko baratwigisha
iyi ni incuro ya mbere umwigeme Belize n'amahora atunganya ibikorwa ariko yabwiye ijwi rya Amerika ko yifuza kuzobandanya afasha abigeme benshi bashoboka muri kazoza.
Tukushimiye Roje, nchuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye Engineer Justin yadufashe muri gabizuma hamwe na Fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Turabashimiye namwe nchuti mwese mwanduteze amatwi, turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.